Ele nisbe de América. Studio America ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byacu byo kuri isaha no musiko wa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
birinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo iyo bakurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava mahanga.
Uyu ni president wa Burundi Pierre Nkurunziza mu birori byo guhimbaza iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku nshuro ya 28 byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi uno munsi wa kabiri. Turavuga no ku itangazo rya leta ya Amerika risaba abantu kuba maso kubera hashobora kuba ibindi bitero mu minsi ya vuba inyuma y'igitero cy'abihevye cyahitanye abantu 21 ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Turavuga no ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Congo. Tubafitiye n'ikiganiro kira uno munsi kwa kabiri mu ijoro president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashikiriza ijambo abanyamerika rivuga uko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Nubwa kabiri azobashikirije iryo jambo kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya president Trump mu gihe rizoba ririko riraba ku rubuga rwacu rwa Facebook akarongo agakwego radio yacu igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Nyuma yuko president Trump ashikirije ijambo ryiwe abademokrate baraza kwishura inyishu yabo nayo nyene muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izoba iriko iratangwa kuri urwo rubuga rwacu Facebook agakwego radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho no munsi wa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku rwego rw'igihugu. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi gisagara giherutse kwemezwa kuba umugwa mukuru wa politiki. Mu majambo yashikirijwe umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yasabye ibihugu bibanye n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi muri uno mwaka. Abarundi baba hanze y'Uburundi nabo Pierre Nkurunziza yabasavye kureka gucafuza isura y'igihugu. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ubwo n'uyimbo umuzabarundi gwariko basamiranira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cha Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'umwe bw'abarundi mu gisagara cha Gitega. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko umwe bw'abarundi bwamye kuva kera narindi. Perezida Nkurunziza yavuze ko amazimwe y'amacakubiri yazanywe nabo yita abakoroni ndetse n'abadoma ku rutoki.
Abakoroni bamaze kubona ko byabataye kuwa amazi baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Bararema kandi bararemendanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza bacanishamwo bene mugabo umwe bisunze amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabi bibyari mu maraso y'abakoloni kuko iwabo amacakubiri n'urwango byari igitero cyitabirizo. Akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye akaba ari nabo kandi baje gutwara u Burundi nk'abakoloni.
Naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyurwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro, Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi.
Amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana mu nda. Intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyize ko inzego zose zitekanywa n'ayo masezerano ziri ku kivi atanu makumiriwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashirahamwe vyagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi.
Yabudutse atamu rero n'ibindi bihugu bashaka gushyigikira migambi y'iterambere bagende no munsi n'abo n'umunsi mukuru turabatuye
yuko abantu twafiki ngo tubaye umwe nabo basigaye inyuma tube umwe kuko twakiraniye turi magiraniye babera umwaka w'ukomeza umwe hagati yacu babera umwaka w'ukomeza umwe hagati yacu n'abanyi kandi tube umwaka w'ukomeza umwe hagati n'amahanga turashimiye cyane nibangi ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi mu burimyi mu bworozi mu nyubako amabara meza n'ibindi
abicishije migani itandukanye yagize ico avuga ku barundi baba hanze y'igihugu aho yavuze ko batukisha igihugu
abarundi bataye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwambika ibara igihugu cabo na cyane cyane abacumbize mu bihugu by'abakoloni tubasaba gukubitiza gatima mbembero bazirikane ko atawutera ibuye aho yateretse igisabo kandi byibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro twirinde gutetereza no guhemukira abaguturazi twirinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo yubakurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava mahanga dushime twongere dushigikire yacu
kubijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega naho nyene yagize ica vuga cahimbaye abanyagitega gusumba ibindi
mu mateka y'igihugu y'abasoko n'abasokuruza umugwa w'urundi wa politike wakundo kuri ngaho bishunga y'Gitega no micungano yabo murangira mwaratangiye kutishimira ariko no muntu uje kwishima mwishima bize bose kuko tuzanye ngano ubukene kwa minisha ko nari abwirizwa gushyira umugwa mukuru wa politike ko tubaye kwitegeka ukuntu
Ivyo birori bikaba byari byitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika BAD n'abandi Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel d'Antoine Inyuma y'indwi zitatu habaye igitero cy'abihebye cyahitanye abantu 21 ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi harimo umunyamerika umwe ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yasohoye itangazo risaba abantu kuba maso imenyesha ko hashobora kuba ibindi bitero muri no misi mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru
Mu itangazo ibiro vya ambasade ya Amerika na Nairobi vyasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vyabihevye muri no misi ari Nairobi ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Nairobi umuji wa Nanyuki uri hagati na hagati mu ntara ya Rift Valley hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi kwa makuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihebye bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagavye cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi uturorero ni nko mu masoko ibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu mu Cyongereza amahoteli hamwe n'ibanza abantu bahuriramo basenga abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanye babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye Misi heze na yahike kiyayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yaya bishimangiye mu kiganiro cyihariye ya Ijwi rya Amerika aho yavuga ku mugambi wa nyumba 10 Leta igiye gukomeza kurusha
kwa mfano uyu gaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nk'akarorero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya muhana wa Ruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afite amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga ariko nta muntu yigeze amenya kaza kora kariko abanyagi ihugu bategerezwa kuba maso hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kukora akazi runaka kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora n'inshingano zacu kubimenya kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho
na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa
abanyamerika batembe batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya leta ya Amerika ibaha makuru kubijanye n'umutekano waho bari hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cyabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze, umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icyicaro muri Somalia wavuze ku imvonya mukuru yawutumye kugira icyo gitero ari uko President Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikura Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyurana gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika, rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'imisi nehabaye ico gitero igisirikare ca Amerika cemeje ko ibitero cagavye ku birindiro vya Al-Shabab vyahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje urika neza Nairobi juja Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Uguhurira mu mashyirahamwe y'abagenda mugira wa sida birafasha abayahurikiyemo. Uno munsi tubayagira ibijanye n'urunani RNG plus ruhurikiyemo rugwaruka rurenga amajana 5 ugenda mugira wa sida mu Burundi. Abanywanyi barwo baremera ko hari kinini bungutse kuva barihurumbiye na cyane cyane ko basanze bose hariho ibibazo bibahuza gutyo bagahanurana bagahanahana inyigisho hamwe n'impanuro zikenewe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Francine ndiho kubwayo.
Bararenga amajana 5 abo banywanyi burunani RNG plus rugira rumara imyaka 15 rubayeho rurikiyemwo ugwaruka go mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Fabien de Kuriyo ni wahagarariye RNG plus imbere y'amategeko aratubwira muri make ingene gwagiyeho.
Hari hayandi mashira hamwe y'abagenda mu mugera wa SID, hakaba hariho nayandi mashira hamwe yakora mu kugwanya umugera wa SID. Mugabo aho hose ugwaruka ntigwabona ikibanza cago, rero muri uwo kaneho bavuga bati birakenewe yuko natwe turonka ikibanza cacu, twumva yuko hari ahantu twoja tukisanzura tukumva yuko ari twebwe yuko turugwaruka ikibanza cacu kikaboneka. Kubera yuko ari gihe wasanga uri mwishira hamwe mugabo ijwi ryanyu rikamigwa nabandi bantu kubera yuko wasanga umenga ugwaruka ntiririko rurafatwa nkankama.
Kugira baganire ibijanye n'amagara yabo baratunganya amanama kenshi bagashobora no kuganira imigambi ya kazoza nkuko Fabien de Kuriyo abandanya bituganirira.
Buri kwezi haba hari hategekanijwe amanama kugira ngo duhurire hamwe ganiro kukuntu tubayeho ku buzima bwacu bwa misi yose na cane cane ukuntu tworaba amagara yacu kugira ngo tubeho neza. Hama ejo mu misi iza bamwe muri twebwe bafise imiryango, hari abandi bazoshinga imiryango, rero ivyo biradufasha kubona yuko ubuzima bushobora kuba bufise intumbero kandi ubuzima bushobora kubandanya neza mu gihe we wihaye intumbero. Rero ivyo birafasha bamwe bamwe bategerezwa gushinga imigambi yabo gutegekanya imigambi kandi bakayikora neza. Usanga uko umuntu aje ubwa mbere atariko agaruka ubwa kabiri, ugasanga agarutse nk'ubwa kabiri ubwa gatatu ugasanga ni wa muntu yiyugurura asigaye yiyugurura asigaye avuga. Ngaha turafise ukuntu twitana ati wogira upfe n'umugera, numva tukabivuga hagati yacu. Hari n'igihe nyene usanga turi no mwibarabara ugasanga turabivuze ugasanga abantu barahindukiye baraturabye kubera nyene ukuntu tumaze kwiyakira. Ugasanga psychologiquement biriko birafasha kubera yuko iyo mu mutwe bitameze neza niho byose bica bipfira.
Twaranaganiriye na bamwe mu gwaruka ruhurikiye muri ugo runani bemeza ko hari byinshi bahungukiye cyane cyane gutinyuka bakavuga ibyabo
hari haciye nk'umwaka maze kwinjirayo baragerageza kunyegera abo bagenzi yanza gusanga bari mu runani rw'ugwaruka rwanda mu gihe basita baragerageza kunkwega buhoro buhoro kugira nze taja mu bandi muka mu ntango byari bigoye vraiment ko banyegera cyane konja mu bandi numvume ngo na hundi mojo na hari yabagenda nugira basita ariko uko nagenda ndahaza buhoro buhoro nagiye mbona ko ntari jewe jenyene nagiye mbona hari nabandi uta bari bakiriho kwiyakira bice binzamuko tavuga nti ndashobora kwiga ndashobora gushika ku ndoto zanje ndashobora kubaho nk'abandi bana kandi byo kore ndiho ubwoko mwizi uyu munsi
maze kwegera muri RNG PC nkabona urundi gwaruka rumeze nkanje turonka inyigisho cyandavuga ati nta kundi ndi bubigenze cyandabyakiruko icyo no vuga gishasha twaba dufise kuri twebwe kwanza twebwe twarashoboye kugirirwa ubwo buntu bwo kumenya akamaro ko gufata umuti neza tumenya ingene ushobora kwigenza kugira ubandanye ubaho nk'abandi bantu bose urumva icyo cyonyene ndumva yuko gikwiye hama urundi gwaruka nabo tukarufasha kuruhimiriza kwikingira abatarandura n'abamaze kwandura nabo tukabihimiriza gukurikiza impanuro za muganga.
Ugo gwaruka gwemera kuba hafi ya bagenzi babo abatarashobora kwiyakira gusumba hageze aho aribo baje kwigisha mu miryango igifisi ingorane y'ugutahuza abana babo ko banduye umugera wa sida. Francine ndio kubwa ibujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Atijwi rya Amerika Washington DC abanyarwanda b'impunzi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko leta y'u Rwanda ishaka kubatahukana ku nguvu barabihuza n'ibitero bavuga ko bigirwa kuri bo muri iyi minsi bavuga ko u Rwanda ruri nyuma y'ivyo bitero rufatanije n'ingabo za Kongo n'imigwi yitwara nk'igisirikare nivyo umusana Narcisse yasobanura mu kiganiro muri sanga cyaremeshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi musana numwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho Kayumba Olivier umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganje bujejwe ibikorwa byo gutabara mu Rwanda ahakana ko impunzi zitocurwa ku nguvu musana niwatangura avuga
kuva ku itariki ya 25 26 28
ubwo ni mukwe kweza ayo matariki uvuze
kwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018 ebereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi
yari inama ya gisirikare
iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Kongo hamoni hamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo iyo nama rero yamaze iminsi ine kama iyoborwa n'umukoloneli nyine Kabundi ubwo ane wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda amasasu imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bageze aho bita ku iharama bwo ni muri ruco nyine no tabirike ya harama bagera ku mugoroba bayica abantu bakeya ndetse mana bene igihugu noneho ku itariki rero ya 29 irizina hava igitero gikomeye cyane ku itariki ya 33 aricyo cyashegeshe cyane faringa bahica impunzi nyinshi bahatwika amazu amashuri abanza n'ayisumbuye ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa ubu icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho ubwo kuva ku itariki ya 31 rero kugeza ku itariki ya 4 ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande habit no ku rupangu kuri faringa ya mbere faringa ya kabiri barakomeza bajya za bucanataka sa kitunda bajya na za musumba aho se mvuga ni muri shoferi ya bwito na bucanataka nabivuze nayitwa ku muderi ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cyasenge bahigahiga impunzi aho zari zahungiye
Ariko se Narcisse we iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki kuyo nibwira kuyo ibya gisirikari bibara amabanga
tumaranye gihe n'abaturage akongo banavuga imbwa ikinyarwanda muri iyo mitwe antu ya zanyaturana gute y'ingo wa Gido ako cyane cyane mu nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kugurwa nyine urebye n'ikigali yayikoresha cyane iyo nama kuko nayitangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe na iki gihugu cya Congo bari bayirimo rwose abavandimwe kubona nyuma yaho baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo kwa Gido nyine ariyo NDC Nduma bavamo batubwira amakuru uko byagenze kuri iyo nama yari imeze n'ababayoboye neza barifu nta gitangaje kirimo kose dufitemo abantu nyuma kandi mbese abanyarwanda bagiye intanga kera cyane.
Jean Claude we
Karame
ufite akabazo cyangwa igitekerezo? Ese uri hehe?
Ndi ku kazi i Rubavu
mu Rwanda.
Igitekerezo mbona njyewe nako ni nk'ikibazo ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda nta bwisanzure afite. Hariho cyacu n'ingufu z'umurengera buri muntu wese, hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye n'impunzi?
Impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yacye nshingiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyoboye uburyo tuba tubayeho ni uko umuntu aburiye ajya umuntu yakwigendera kubera ikibazo cy'ubuyobozi rikandamizwa ryo rirahari.
Noneho duhamagare Rukera Ndanga
ngo merere i Kigali mu Rwanda. Nanjye ndi umuntu
yo mu Burundi.
Yego izo mpunzi ndabona rwose barazirenganya cyane nk'uko ari kuzitoteza bazirasa bagira gute mu kuzihohotera ari kuzima uburenganzira bwazo ntabwo zakwifuza ko zitaha icyo zahunze kitararangira. Kuri uwo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira. Abafite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye azasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye. Rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa bamuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye najyani izo mpunzi rwose barebe uburyo zazirengera zikabaho mu mahoro zigatiza ndetse zikabona umutekano wayo.
Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abanyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'ahangaha ntacyo yamaze twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye ubwanjye nihamagariye muri munisiko mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi kwa muri serivisi service ya DDR yeri noneho ndabwira nyamuka ko impunzi zashize aha ngaha hakarimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite nyamuka mwatabaye hakiri kare. Barambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi ngo nakungwa munisiko ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo yo gucyura impunzi. Nubwo namusubizaga ni ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi ndetse naho muzacyura imirambo telefone yarayifunze birangira aho ngaho.
Nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Mu magambo makeya impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri ibihumbi 217 HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu 223 ko ari benshi kandi iki ikintu kitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye.
Urashaka ko ngusubiza kuri iyo mibare?
Oya, kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi?
Ubundi urakoze kuri icyo kibazo. Ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi, statiyo y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 kuboza 2017. Ubungubu ntabwo bakitwa impunzi kuri leta y'u Rwanda. Ni abanyarwanda batuye nk'abo ngabo uvuga batuye muri Congo. Ni Congo ko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi.
Sinzi ukuntu nabyita ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye mu sinajya gusubira mu mateka y'ikuntu urugendo rwo ku rwa secession clause rwa urugendo rwo rwagenze ariko uyu munsi ntago Leta y'u Rwanda ikibita impunzi n'abanyarwanda batuye hanze
buriya Leta y'u Rwanda ishobora kubaha za pasiporo mbese ibyangombwa by'u
Rwanda cyane rwose birakorwa n'ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Congo nyine aho bari ikinshasa barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaranafungutse Mozambique na Zimbabwe na aho hose niho bari benshi nziza ko na Namibia bahari naho iyo badusabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa zirabahaye no muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Musana Narcisse
ndakumva rwose Kayumba wabumvishije
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi
ndakumva rero wumva rwose ati aho munisipi cyuri kazana ngo bakajyana mu tobo bava muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki kwari abanyarwanda bacitse igihugu kwari amabandi kwari iki babajyana mu tobo bajya kubakoza iki ese ku butaka bwa Kongo Kongo ubwo yemera ino mibare 212,000 Kongo yemeza ibyo Kongo kwari igihugu babanye muri diplomasi byose banagenderana iyo bayebaje Kongo babwira ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki ansubiza aho ngaho niba zi neza niba rero certify étranger nk'upaye icyo gihe ngo abanyamahanga buji byangombwa ku butaka bw'ikindi gihugu bafite za pasiporo abo ngabo kongo yavuga ko ije magana birenga gutyo za magana bina cumi na birenga birenga kongo bagira ko bahara bitwa iki ansubiza aho ngaho
Olivier wamwumvise impungenge ze
sinamwumvise neza ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Kongo twebwe mu biganiro na Kongo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare
mweruka kuganira ryari bwana Kayumba
tumaze igihe tugomba kuganira ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagombaga kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Kongo ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi ariko twebwe tubitayari kuva hashize umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati nta kibazo guganira na Kongo kuri buriya bibazo by'abanyarwanda nta kibazo kabisa bihari
ntarewe
yego ndi kubumva
dufite rero abatumirwa babiri Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo urabaza ikibazo nde
reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema uwo mu Rwanda
ni Kayumba
kuko Kayumba we Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera byasohotse mu binyamakuru kuva kera ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zingwe z'abanyarwanda ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda
leta ya Kongo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya cyo cyambere ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Kongo ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Kongo bazatahaguka nta muntu ucyura mu Rwanda ku ngufu rwose mu Rwanda aratahuka ku bushake ntashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake ashobora kuba yahamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima afite ubundi buzima abamo aho ari nta kimubuza rwose ni urujya n'uruza bamugane nta kibazo dufite
Tusubire tubibutse kubakurikirana ibibera muri Amerika kuno munsi kwa kabiri mu ijoro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza gushikiriza ijambo abanyamerika rivuga ko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere no bwa kabiri azo bashikirira ijambo kuva ashikiye amabanga y'amakuru y'igihugu tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya President Trump mu gihe rizoba ririko riba ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Inyuma yuko President Trump ashikirije ijambo ryo ba demokrate buraza kwishura inyishu yabo nayo nyene muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izoba iriko iratangwa ku rugo rubuga rwacu nyene Facebook radio yacu. Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ibyuma na Fasilge Beyehudo yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Uwabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma ikuba nanje. Ndide niyo ngabo. Mugibiri hefyiso.